Mini Radio e Sud America. Radio izwi da America bugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio isuti ya bose kuri kumwe nanje Fidel Nyonga umwanya ukiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Urugendo rwa mbere perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagize mu karere k'Iburaya rwamaze indwi rwarangiye ku munsi wa gatatu. Muri urwo rugendo yaritabye inama y'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi G7 w'ibihugu bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi yabereye mu Bwongereza. Inama y'abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi by'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN i Bruxelles mu Bubiligi. Igihe yahura n'abategetsi b'umugwi G7 n'abishyirahamwe OTAN, Biden yatangaje ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamakungu aho izosubira kuyobora ibindi bihugu birangwa na demokrasi ku isi. Biyemeje kuvyerekeye gusubira gukomeza imigenderanire n'ivyerekeye gukorana hagati ya Amerika n'akarere k'Uburaya vyari vyatosekaye kuri leta y'uwo yasubiriye Donald Trump. Mu gusozera urugendo rwiwe mu karere k'Uburaya, yarahuye mu nama ku munsi wa gatatu na President Putin i Geneve mu Busuwisi. Bumvikanye kuganira kuvyerekeye kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda ivyo bihugu bibiri bifise, hamwe n'ibiganiro kuvyerekeye ibitero bikogwa hakoreshejwe ivyuma nyabwonko, hamwe no gusubira kurungikirana aba ambasaderi b'ibihugu vyabo. Yamara arumvikanye kandi kuvyerekeye kudahurira ku bindi bibazo. Ubwo rugendo rwa President Biden mu karere k'Uburaya goba rwagenze gute muri rusangi? Nikihe umuntu yorukuramwo ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga? Twatumiye Frederic bamvuga inyumvira umuhinga mu vyerekeye imigenderanire y'ibihugu, akaba yigeze kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi, na Emmanuel Nkurunziza umuhinga w'imvugo ari mu gisagara cha Toronto muri Canada. Batumire ndabaramukije.
Mwaramutse neza.
Ugo rugendo rwa mbere rwiwe rwa President Biden mu karere k'Iburaya rwagenze gute muri rusangi? Ntangurire kuri wewe Frederic bamvuga inyumvira.
Mu bisanzwe tuvuga ko ari urugendo rwagenze neza kandi wari gwitezwe na benshi kandi gwavuyemo ibintu byinshi umvirije ibyavuzwe. Icyo umuntu ari buhere ko ingene kuva President Trump akiri ku butegetsi yari yikuye amasezerano menshi yamuhuza n'ibi bihugu bya Buraya. Ikindi cya kabiri ni uko President Joe Biden yaje arondera kugira ingendo nshasha itandukanye n'iyo wasubiriye President Trump. Ubu rero abanyaburaya basa n'ukumenga bariko barakora bonyene kandi bahora bakorera hamwe na Amerika kuva kera, kuva mu ngwano y'isi ya kabiri bamaze gutsindira umwasi hamwe. Bavuze bati reka tubanaye tugwanirize umwasi hamwe, ibibazo bikuru bikuru nk'ibibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe tubyigire hamwe, niba twivuna abanzi tubyigire hamwe. Buruhage n'ikibazo rero gihambaye cyane kijyanye na COVID ya 19, aho uko bumvikanye muri iyo nama G7 yumvikanye ko boha muri yaridi incanco mu bihugu byo mu musi ya Sahara. Urumva ni ibintu twavuga tuti ni ibintu bihambaye cyane. Umva rero agaca ahongeramwo kubahuye na perezida w'u Rusiya akavuga ibibazo kandurimwo nibo vyokwanya ingwano nyabwongo kwibanda amakuru da cyber attack kintu bumvikanye cyane. Hanyuma baravugana ukuraba ingene ukudandaza batumirana mu manama y'ubudandaji Putin aravuga inama yabereye St Petersburg aho haje abanyamerika bashika amajana abiri hanyuma baravuga kandi ikibazo kijyanye n'uko bagiye gusubizanya abadiplomati bari bariyukana ugenda wagize akamaro cyane rwaje gutuma isi ibona ibindi bintu ukundi kandi by'ukuri iki kibazo cya demokarasi abavuganira demokarasi abanyamerika baraje imbere yuko bwabwa kireka twende tugwahire
Nawe Emmanuel ugurugendo rwambere gwa President Biden mu karere k'Iburaya muri rusangi mu rubona gute ruvuziki rwagenze gute
Murakoze kuri ico kibazo uru rugendo uko twarubonye dufatiye byo dusanze twiheza by'imbugo n'ingene abarubwiye mu bakuru bakuvuga bakuru b'ibihugu babiri babyifashemo twasanze bwa mbere na mbere bahuye bose berekana umwe ku buryo bw'uko abikora ishaka yikwerekana ko igihugu iwe ari igihangange umwe ku ruhande rw'iwe andafata nk'ijambo rya president Joe Biden akabimenyesha akoresheje imvugo itomo yaho bikenewe ahandi naho agasa n'ukekeza mugenzi we kurikije ibigomba kuvugwa kuri iryo jambo rya mbere ry'icyo twabibonyemo mu bijyanye n'imvugo nuko muri rusange president Joe Biden yaboneka yavuga nk'umuntu mubona yisanzuye nubwo atayagira mu zabukuru abona ko ari we yisanzuye atakimubangamiye ku mutima niko president Putin nawe nyine si umwana ariko murabine ikiri jambo umuntu yarabona yuko umenga arafise icyo ariko arakingira cyangwa arishigikira mbere n'uwo ari kuraba ingene babahagaze ariko abivuga barabona imyifato itanye bikaba rero bigira icyo bisigura byerekana kuko nk'uko president Joe Biden niwe ngomba guhera ko yabishikirije isi yagize ati naje kugira ngo nerekane ibikorwa nyamukuru tugiye gukorera ko nkoresha iryo jambo twe na mugenzani w'Uburusiya nongere nerekana ubwa kabiri akamaro ko kuvugana ataduciyemo hagati tudaciye ku wundi muntu hanyuma ubwa gatatu ati nongere menyekanisha ataducijya nino aho dushyira icyo dufata yuko ari nyamukuru ni kuvuga imico n'imigenzo twebwe tudashobora kwihangana iyo yahungabanye iwacu canke hirya ku rundi ruhande twacuraba nka Putin mbere na mbere ufashe uko yashikiriza ibibazo nyamukuru baba bamubajije cyangwa agomba kuvuga ko nka bijya by'urusumye rw'urusaku ruciye ku buri byumanya bwonko cyangwa ibyo kuzokumvikana na Leta Zunze Ubumwe kugabanya ibigwanisho ngo nyanganda warabona hashimikira dufate hageze nko kwisigura ku kibazo cy'ingene bategekanye gushyira mu ngiro ry'imyaka itanu bumvikanye ko kugabanya ibigwanisho ngo nyanganda ukabona ko ahatera ko ahatangira utorero dusumba utwo umugenzi wa Leta Zunze Ubumwe yatanze muri atanu atanze baba bihoreye n'ibindi bibazo bagashobora gucabona aho mu mashyira ishimikiro nabivuze naho nagomba kurangiriza uravye nko ku yindi bibazo nyamukuru bijanye dufate nk'agateka ka muntu yasa n'uwikingira n'ubwira ati se twebwe twenyine n'abandi barafise ibyo bagirizwa sinzi ko nashoboka ndabigira ko ni kimwe mu karorero nari ngomba gutanga
yego turaza kugaruka kuri iyo nama hagati ya president Biden na president Putin tuyinjiramo mu ido nido mu nyuma President Biden igihe yahura n'abategetsi bagize umugwi G7 w'ibyo bihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi n'abategetsi bishyira hamwe OTAN yababwiye ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamakungu azosubira kuyobora ibihugu birangwa na demokarasi ku isi. Abanyaburaya niko babibonye babyakiye gute? Hari abavuga ko harimo abafise makenga ko bitazomara igihe kirekire hagarutse indi ntwaro y'uwundi mugambwe muri Amerika ibintu bishobora gusubira inyuma nk'uko babonye bagiranye ibibazo na Leta y'uwo yasubiriye. Ngaruke kuri Frederic Mambuga inyumvira.
Icyo kibazo baravya kari kayitiriye mu minsi yaheze intwaro ya Perezida Trump birumvikana kubera ko Trump imico n'imigenzo abanyamerika bari basanzwe bagendera ko urabona ko asa n'uwayisubije inyuma aragenda kurwanirira cyane igice cy'abanyamerika aho kurwanirira abanyamerika ivyo kutanga iyo mico n'imigenzo mu isi ngo abantu bayigendere ko bisa n'ibisubiye inyuma rero nce gutuma umunyaburaya yabonye ivyo akavuga ati mbega ibi bintu burya bizobandanya uyu muperezida ni yahava hakazi yona ameze nka wa wundi yaragiye ntizosubira kumera nka kwa kundi n'impungenge kandi birumvikana ariko burya ingendo n'ingendo umuco n'ingendo ya demokarasi ni ikintu gihambaye cyane kimaze kwibonekeza ko gishinze imizi mu isi kandi naho kitabuze intambamyi ariko nibaza ko ari ikintu isi yose igiye kuzirarwanirira kuko nibaza ko cyogira akamaro rero abanyamerika bemeye kuba imboneza y'iwo muco y'uwo mugenzo bagafata inzira mugabo ntihagire abaza bandi bagaza gusubiza inyuma icyo cyumviro ko twarabonye muri amerika abakuru b'ibihugu benshi baraza mugabo kenshi ibibazo ibyiyumviro nyamukuru umuco n'imigenzo nyamukuru baguma bayishyira imbere baguma bayigenderako nubwo bahindutse abaperezida haje umudemokrate haje umurepublikain ibintu bikuru bikuru bumvikana muri amerika baguma bagendera uretse ko twabonye ikintu gitangaje ejo bundi kuri Trump ibyo nibyo nawe uri muri amerika wokwemeza
nawe Emmanuel kuri icyo kibazo nyene ubona abanyaburaya barishimiye guhumurizwa na president Biden canke bafise amazinda ko ibintu bishobora gusubira inyuma haje iyindi leta n'umugambwe wundi muri amerika ku ntwaro
ego dufashe nk'ingene babyakiriye abasanzwe bacuditse n'uburaya mu bihugu bishyiritse na leta zunze ubumwe ngo n'uburaya za bwongereza za bufaransa ubudagi n'ibindi urabona ko basa n'ababyishimiye baraza babwira bati nibyo intambwe nziza nibyo yayiguze atagushidikanya atagutirya nino hanyuma ariko ugaca usanga hariho n'abandi ngaruka gatoya no muri leta zunze ubumwe n'abandi mu makungu bari basanze amaso iryo jambo bagira bati imvugo ni kimwe hanyuma ingiro ni kimwe ndi kuko umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe yavuze kandi niko biriri yavuze ko asa n'uko ari we arongoye abikorera arongoye uruhande rw'isi rw'abigenga rw'abarangwa n'umwidegenzo isigura ko asuzumwa na benshi ni naho yajya agira ati ntawe ukwibaza yuko nta muntu witwa leta zunze ubumwe za amerika ngo ahave yibaza ko bamwumviriza abanyagihugu biwe cyangwa bamuha nigwere ntagaragiye dufate nk'agateka ka muntu ijya n'imba nta rero twoca twibuka ko ibyo yavuze kijyanye dufate na karorumbu ubundi agiye kijyanye n'intara za ukraine kiri mu minwe y'abegamiye burusiya n'abatari abarutse nyine ubwabo turya ahageze ko akivuga ko mu rundi yari yashinze arerekana yuko atangorane kandi bidaharirwa ko n'umuntu n'umwe ko ari ubwigenge bwa ukraine abakorera akamuga ati turabise nisho tuvuga kuri ibi muri belarusi tugira uti wowe waratanze urugezo ariko kubera ingaruka itajyanye no gushaka kwiwe kwiza cyane ubwo ntiyabivuze ariko hari n'abagenzi be bahanganye ubwo burusiya ibibazo byifatamo niho hahandi hari abaca bagira mu biyoboreza b'abanyaburaya b'abanyamerika bati ngo tubanze duheshe gatonya tubizova gushimikira ku kudaribangana ku byo biyemeje cyane cyane ko umukuru w'igihugu mushasha wa leta zunze ubumwe kuko nk'uko mushinga nawe bamubwiye imbere yabivuze hariho ibyaje bihinduka bitanye n'ibyaje biranga intwaro yasubiriye nicane novuga ibindi muntu yari kuvuga ni uko mwarimu abagicibura yangira ngo siniko mubwira kuko nacunyere kirajyanye n'ibyo yiyemeje bamurabira ko kiriya to muri za siriya na irani na afuganisitani niko mubandanya
reka tuza kubandanya nashaka ndakubaza akabazo uri mu gihugu kibanyi cya amerika ubona ngaho muri icyo gihugu abanyagihugu abanyapolitiki batandukanye bakiye gute urugendo rwa mbere rwa president Biden mu karere k'iburaya imigambi yashikirije akavuga ko amerika igarutse ku rubuga mpuzamakungu izosubira gukomeza imigenderanire hagati y'akarere ka amerika n'akarere k'iburaya
abanyakanada mu gihugu ntuye mu gihugu cacu ca kabiri ndashyize gutyo n'abantu bashyigikiye cyane kubera ko abanyamerika ubwigenge kwidegembya k'umuntu bakiriye ahanini bakiranye urwego barashimye ukutarya umunwa kwa perezida Joe Biden nabo bari basanzwe bafise uko bamubona urabona bayaraga mu zabukuru bagira bati mutanu nifuze neza kuko azoshikiriza ijambo ryerekana ko afise umurya n'ijunja ryo guhagararira leta zunze ubumwe ico o baragishimye ko hanyuma ariko hariho akantu kuko bagira bati ntiyakariye cyane ntuburusiya kuko igihe mugenzi we akidadaza atagomba kwemera ko ari kiri buhinduke nubwo Joe Biden yari yavuze ko atimenyesha ati muramaze kubona ko twebwe hagize igitirigana mu buryo dufata nk'umugenzi nyamukuru wacu ntiduhindukane gufata ingingo taking action ako ni ko umenga harimo abatasa n'abashizwe bagira bati ntiyerekanye umurya bikwiye ariko muri rusange barabinezerewe yuko ingingo nkuru yagishyizeho
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga
muri sanga isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Turutse abariko badukurikirana ko muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho twatumiye umushikana Frederic Mambuga inyumvira muhinga mu vyereke imigenderanire y'ibihugu akaba yigeze kuba icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Brussels mu Bubiligi. Emmanuel Nkurunziza umuhinga w'imvugo ari mu gisagara cha Toronto muri Canada. Tuko turavuga ku rugendo rwa mbere rwa President wa America Joe Biden yagize mu karere k'u Buraya n'inama yagiranye na President w'u Rusiya Vladimir Putin. Kuba yarahumurije agatera n'igikumu ku masezerano yo guhamika amatati y'ubudandaji hagati ya Amerika n'u Buraya kubijanye hagati y'amasosiyete akora indege ya Amerika Boeing na Airbus y'u Buraya ni kintu cyiza, ni kimenyetso cyiza cyerekana ko Biden ari karagerageza usubira gukomeza iyo migenderanire hagati ya Amerika n'akarere k'u Buraya. Umushinga ntaye bamvuga inyumvira
buja hari hagize misa ribazo byanye n'ubudandaji na cyane cyane ibidandazwa bivanga mu Buraya bigenda muri Amerika leo bintu by'amatagisi amakori, ariko hariho ikibazo c'indege. Ikibazo c'indege rero cyari kimaze imyaka kandi kitabonwa kumwe kidatora umuti, ariko no kuva aho President Joe Biden aziye yavuze ati iki kibazo reka tucike tugitorere umuti kugira ngo umwuka wari mubi hagati ya Amerika n'u Buraya uhave, ndabereke ko tuje kugira intambwe nshasha. Ejo nibaza ko icyo ashaka kwerekana ni uguhumuriza abanyaburaya kukuntu uyu Perezida yarahavuye yigenjeje. Uyu munsi akerekana ati jewe ndifuza yuko ibintu bihinduka, ibyari bihari bidasa nibyo tuje kugira. Jewe nibaza ko aho cyabaye ikimenyetso yari novuga nk'umukono ashize kuri ibyo bintu agiye gutangura bishasha.
Emmanuel ndababaze kubibazo baganiye n'abategetsi b'ibihugu bya G7 harimo ivyerekeye COVID-19 kikiza cha COVID-19 ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe ku isi. Ku vyerekeye COVID-19 President Biden yaremeye kuzotanga incandago imiliyoni 500,000 kuzihereza ibihugu bikenye mu gihe n'akarere k'i Buraya nako kemeye izitari nke. Mwibaza ko ivyo bihagije hari abaharanira ivyerekeye amagara meza y'abanyagihugu ku isi bashira imbere ibyerekeye neza abanyagihugu bavuga ko ibyo bitabashimishije bidakwiye. Ku bwanyu uwo muhango yatanze niyo yashira mu bikorwa bizofasha?
Nshobora ikibazo kigoye ndashobora kuvuga niyo kuko bizofasha umuntu abica agira ati bizofasha ku ruhande rw'abandi rwa bene kuronka iyo mfashanyo cyane kwa bene gukurikirana no kugenzura politike iri kirakorwa na President Joe Biden. Ku ruhande rumwe kuri bene ku bironko ibyo bihugu bitishoboye cyane mu by'amagara y'abantu bironse izo cancu zimaze kuri miliyoni 500,000 n'izindi zipfuye ahandi niko biba bisumba gusa ziragira ziti hari akarusho. Ariko wa mwana w'ubwenge agayamira ariko kubera ibihugu n'ababibamwo baba bazi Leta Zunze Ubumwe aho yikora uko ingana n'aho yari gushikana niho hambere hahera hagira hati mbeni kubera iki atarushirijeho. Babone bamwe hari uwabishimikije ico imfashanyo Leta Zunze Ubumwe nk'akarorero y'ibihugu bitishoboye uko ingana ku bihingero zo kwijana ufatiye kubikoresha mu bindi bice by'ubuzima bw'igihugu. Hakaba ariko kandi n'abandi mu ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe z'abarabana kuko amagara aba yifasha mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe yabati ni byiza biratswe yuko iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanze ifashanyo biragarura isura nziza y'igihugu cacu biranafasha abatishoboye kubera haba hari ababa bagira bati ntiyari yarangije yabajije ingorane ziri wacu ugasanga ntabonye neza angerageje kuca muri make nikeneye ko ndavuga nti nubwo abihweze ibintu n'ibindi cyangwa abaharanira ibintu bimwe nka bijya by'agateka akamuro cyangwa ikaba bene batishoboye gusanga bagira bati haragahaze ingingo bati iriyagayibo n'iyakamwa umuntu niyo kujya kuraba iyo leta zunze ubumwe z'uno munsi zije zizananye kuko kugera ku rugendo rwo gutanga miliyoni amajana angana n'inshantu na karolumuzini ubundi bororero ukaca wibuka atanamezi cumi nangahe ararangira leta zunze ubumwe zigira ziti ibya OMS nimutubaze ibyo byo gufashanya n'ibindi bihugu mu kurondera izo nshantu cyangwa mu gufashanya ibyanjye kimwe umuntu atakwibagira nubwo nk'uko niko ndabivuga ariho abatabishimye ni kwa kuntu ujya n'ino bagira bati nta ukundwa na bose ariko kuri rusange kugira ngo barabishime
reka ngaruke ku mushinga nawe bamvuga inyumvira naho kubijyanye n'ihindagurika ry'ibihe nibaza ko icyo kibazo Amerika ko yagarukiye mu masezerano y'i Paris izofasha gushyira mu ngiro ibyo bihugu by'ibihangange biri mu birungika imyuka myinshi igeramira ibidukikije ku rugero ruri hejuru cyane ko hari ikintu bizohindura bagashyira mu bikorwa ingingo za mbere zo kugabanya ingaruka z'iyo myuka mibi
mbere yuko nza kuri icyo kibazo reka ngaruke kuri iki kijyanye n'iki cya COVID izi nshancu bahaye ibi bihugu utishoboye nibutse yuko muri ibyo bihugu ntibakora inshancu ntazo bakora inshancu zikorerwa iminsi yose mu bihugu biteye imbere kandi ni kuva kera rero ibyo bihugu kandi bitishoboye ugasanga uwo munsi biri mu bukene ntangere ku buryo kubasaba gutunganya icyo kibazo no kurondera izo nshancu vyobavuna rero yuko igihe babaronse amahirwe bakabwira batireka tubafashe urumva abanyamerika bati turatanze icyo cumuri yari diw'inshancu no ngatire turatanze icumuri yari diw'inshancu ugasanga muri turakwiye w'inshancu n'intambwe kubera ko twibukanye yuko haba mu Buraya muri Amerika icyo kiza cyatikije inganda cyane cyane muri Amerika kubera ko umuperezida wabo yagifashe mirenerwe akanduka nawe yenda akanagwara mu kukamega ntabyumva ugasanga rero icyo perezida mushasha wa Amerika yashyira imbere avuze ati njyewe mbuza gukingira abanyamerika mu kurondera uko bishoboka kose inshancu zikwiye abantu bose bazironke rero avuze ati n'abanisi cyane cyane ibihugu bitishoboye ko ndabifasha nabyo vyobabwiza avuga nti iyo ni intambwe ikomeye cyane ku byerekeye ikibazo kijyanye n'ibidukikije mu by'ukuri ukwisokora kwa Amerika amasezerano y'i Paris ni nko kugokwa ari nko kugoboka kubera ko Amerika iri mu bihugu biteye imbere kandi no kuvuga bisohora imyuka myinshi haba mu ngendajuru mu ndege haba mu miduga haba mu mahinguriro ugasanga rero kuvamwo kandi uri mu ba mbere none isi nibaza ko ari mu gifaransa irresponsabilité ni ukutibuka icyo nicyo uri kurakora ni ingendo abantu baba bakubona mw'isi rero navuga nti kubona rero bagarutse kuri ayo masezerano nibaza ko ari ibindi bintu bihumuriza abanyaburaya gusa bihumuriza n'isi kubera ko isi igeramiwe n'ibihugu bya rutura biguma bisuka imyuka mbibi ama bigasambura igisenge cy'ijuru urumva rero ibibazo n'isi zo bitorera umuti kuko ibibazo n'isi bitera umuntu ararondera kwiteza imbere mu bwo kwiteza imbere cyane urashikana wibagira yuko uri kuriteza imbere usenya ikigukingiye no kuvuga kikirere kidukingiye teza imbere urondera inyungu zawe ukagisambura nacyo kirihora nicyo gituma rero Amerika ibarutsemwo n'ukuri ni ubutumwa bwiza abahaye abanyaburaya kandi abahaye n'isi
tugaruke ku byerekeye amajambo yashikirijwe na Perezida Biden igihe yahura n'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi G7 n'abategetsi b'ishyirahamwe OTAN ku Bushinwa yarasabye ko Uburaya bwokorana na Amerika kugira buhangane n'Ubushinwa yavuze ko Ubushinwa ari igihugu giteye ibibazo ku bijyanye na demokarasi ku isi ku bijyanye n'ibyerekeye gisirikare navuga ko igihagararo cy'Ubushinwa n'inguvu zacu ziriko ziyongera mu makungu yamara abanyaburaya abitegereza ibintu baravuga ko berekanye amazinda bamwe bakavuga ati twogenza buhoro ku byerekeye Ubushinwa ntibamwemereye neza ko bazosenyera ku mugozi umwe ku byerekeye gufatira ingingo Ubushinwa mbaze Emmanuel Ubushinwa ntibwabyakiye neza bwarashikirije itangazo buvuga ko ibyatangajwe na Biden ibyatangajwe n'abategetsi b'umugwi G7 n'ishyirahamwe OTAN bigayitse ko atabisabisaniye n'ingendo n'inyifato y'Ubushinwa mubona ibyavuzwe na Biden mubona ayo mazinda hagati y'Uburaya na Amerika bizokorera ku nyungu z'Ubushinwa batasenyeye ku mugozi umwe
nibyo nko mubivuze ubushinwa ntibwakiriye ico cari casabwe na leta zo nzu ko ibyo bihugu bisangiye umugenzo ukwidegenza na leta zo nzu zicungira hamwe ingufu z'ubushinwa zo hagisirikare zikomeza zongerekana n'ingene ico gihugu cigenza kugategeka kabiri na muntu na demokrasi bisanzwe nkuko byama bigenda igihe mugiye ndafate ku rugamba canke ndefire mugatanga ubwira mudatondeka muri bamwe ni ngombwa bisenari leta zo nzu ubumwe ko nariyo fashe indara parije imbere mu kusagisaba byo guhangana n'igihugu cy'ubushinwa dusanzwe cyo kimbundi guhanda tutavuga rumwe w'abantu ku isi badi ingene byashyikiye biri hagati y'uburenganzira n'ubuse kubikorwa bari kuziga twaziga baziga yuko bica bikurikizwa ariko kuri iyi si rero yo muri iyi minsi igengwa n'inyungu zitanye kuko iyo dufate ibindi bigorana ubushinwa bugafatiranira ibihano na leta zunze ubumwe karorero nk'iyo kiyuraba ingaruka kuri ibyo bihugu n'ingaruka ku banyaburaya niho harye ubu ntagira abiyonjoramo icya kabiri nuvuga kuri ico nuko na bene kuba batumwa urutoki ndavuga leta y'ubushinwa harimwo kugera urutonya kuri ubu ariko rero byo bisigura kubwene babyifatamo kuko igihe kizwi ko ari igihugu gifite igihangange no mu butunzi wareka kuri kitika kibuga kigacha cihagararo kiti izo twebwe ntituvyemera kuba dikwari naho baragira bati iyo muvuze kubira dufata yuko utegura ibitero ku Bushinwa ibyo bihugu bya bifatanije na leta z'ubumwe za Amerika by'Iburaya nibyo birakomeye birabisa ubutunzi ariko nkuko nandi bivuze mu kanya kubira ubutunzi ingene bishikirwa ingaruka zo kutarabana byiza n'Ubushinwa bikora ko si hamwe cyo kimwe nuko bikora kuri leta zunze ubumwe bipa amahinguriro akora mu Bushinwa n'ayakorera avuye leta zunze ubumwe yavuye Iburaya ikindi norenza ko mu kurangiza ni ukugene Iburaya bo nyene ubwabo imigenderanire yabo bafitaniye n'Ubushinwa ndagufata igihugu kimwe kimwe si na ntaryo bamye barabana ari batumvika n'Ubushinwa cyo kimwe na leta zunze ubumwe mvuze ko Ubushinwa bwanye bushaganye na leta zunze ubumwe ariko na nta ryo kuva Ubushinwa kandi komuniste bushinzwe hama hariho icyo batumvikana kandi batumvikana ko bikuru bitumvikana bidashika ku rugero batumvikana ko dufate nk'abafaransa cyangwa n'abadagi bo mu ntango y'ikinja cya 2000 igihe Ubushinwa butanguye kuguruka biboneka intambwe kugira ngo baheruka kuwahikiye abwuguruye Deng Xiaoping harabaye kutumvikana cyane ku bene umenga Buraya iragirizwa leta zumwe yagiriza yuko itari irakarira Ubushinwa nk'uko bisanzwe muri make rero nari ngize nti nibyo byari bonekeje yuko batavuga rumwe batafise ingendo imwe ariko nubwo bitorishimisha murumva ko ifise iyo byazananye kandi ifise insiguro ku nyungu y'igihugu kimwe kimwe
nawe ushinga ntahe Radeke bamvuga inyumvira ubona gute izo zashikijwe na President Biden ku byereke guhangana n'Ubushinwa aho batumvikanye neza n'akarere k'Uburaya abo bagomba kugisha make ku byereke Ubushinwa bavuga ko hari ibintu byinshi bashobora gukorana n'Ubushinwa ibibazo bikomakomeye birarishinga makungu kaba bivugwa ko abategetsi b'Ubushinwa bashobora kuhabonera akaryo kugira ngo batume uko kutumvikana gukomera hagati ya Amerika n'Uburaya ku byerekeye Ubushinwa
abaho twumva botegera neza yuko hariho ihiganwa riri hagati y'Abashinwa n'Abanyamerika mu kurondera uwo wa mbere mwiza ikihari nuko atanarimwe Ubushinwa buzoba ubwa mbere mu kugwanira hagati k'akazi na muntu ko gwanira demokarasi icyo ni cya mbere cya kabiri icyo baca banyinanirako kijanye n'ibya gisirikare umutekano hamwe n'iby'ubudandaji niho baca basigara bagwanirira kuko ubwa mbere ntaho bahigana abanyamerika nayo bahiganwa ariko kuri ibyo bibazo bibiri n'ukuri abashinwa bariko baragerageza kuri abyo ngo barabingene bosiga abanyamerika ni nacyo gituma rero Joe Biden acavuga ati jewe byomfa Russia. Numvise ko abanyaburaya bemera ko dukorana kuri icyo kibazo bwa mbere cy'ubudandaji n'iki kibazo cyo kwandiriza umwasi hamwe mugabo cyaba ikibazo nuko kugerekeye ubudandaji abanyaburaya bafitaniye amasezerano n'Ubushinwa nk'abanyaburaya batari kumwe n'abanyamerika abanyamerika nabo barafise amasezerano hagati y'abanyamerika n'abashinwa ni kuvuga muri icyo gihe kubyerekeye ubudandaji umwe wese agiye mu ruhande rwiwe nacyo gituma hazogera igihe ngira ngo bakabigaruka kabi abanyamerika n'abanyaburaya kugira ngo bumvikane bavuge rumwe kuri iki kibazo cyo guhangana n'abashinwa mu byerekeye ubudandaji ikindi nacyo ni za gisirikare urabona ko Perezida Biden yaje akagirisha inama ngaha na OTA kugira ngo barabe ingene bigice kibanze cy'umutekano. Aro muri cyo gihe kandi ufitegera ko bijyana n'uwo mubonano abagiraniye na Putin, kubera ko ahanini Joe Biden ari icarondera kuri Putin ku bijyanye n'Ubushinwa, kugira ngo Ubushinwa ntibuduge ngo babifashanye n'Uburusiya bace baduka gusumba Abanyamerika. Abanyamerika cyabaza bati Putin reka tubanze twumvikane ibintu twumvikana tubishyire ngaha, ibyo twumvikana nabyo tuvyerekane hama turabingene buhoro buhoro, niba tutumvikana twe tubiterera umuti ejo. Burya niyo nzira niko kumva imbonano President Joe Biden yaje ina mu Buraya kandi akongera akagiranira na Putin no kugira ngo aturore umuti ibibazo bibiri, ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'ubudandaje, ubona ko bihanze ishinga Abanyamerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga, aho twatumiye Frederick Bambuga inyumvira umuhinga mu byerekeye imigenderanire y'ibihugu, akaba yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Brussels mu Bubiligi, na Emmanuel Nkurunziza umuhinga w'imvugo ari mu gisagara cya Toronto muri Canada. Turiko tuvuga ku rugendo rwa mbere Perezida wa Amerika Joe Biden yagize mu karere k'u Buraya, urugendo yarangije ku munsi wa gatatu akarurangiriza ku nama na Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Reka rero tugaruke ku byerekeye iyo nama Perezida Joe Biden yagiranye ku munsi wa gatatu na Perezida Putin. Ni inama yari yitezwe cyane rwose, haba ngaha muri Amerika eka no mu makungu yose ari biteze iyo nama kuraba ibivamwo. Abo bategetsi babiri bose batangaje ko batagiye bafite icyizere kinini cyane ko hari ibintu bikomeye bishobora kuva muri iyo nama, amara barishimiye umwe wese ku rugero rw'icyizere yajanye ko ibyo umwe wese yaragiye kuvuga no gushikiriza yabishitse ko muri rusangi bakavuga ko iyo nama yagenze neza naho ari byinshi batashoboye kumvikana ko. Nka Perezida Biden yavuze ko kubona na maso mu yandi na Putin byaruta kure cyane aho kuvugana bari kure na kure. Nze kuri Emmanuel, we wanonose ibyerekeye imvugo uri kuritegereza abategetsi babiri inyuma y'iyo nama bariko baraha ibiganiro abamenyesha makuru umwe wese ku ruhande rwiwe, kubijanye na Perezida Biden mwabonye mu kiganiro yatanze ibyashikirije muri iyo nama byavuye muri iyo nama na Putin, mwabibonye gute?
Perezida Biden avuye mu nama cyo kiganiro yashikirije abamenyesha makuru, byaboneka ko ari umuntu anezerewe ashimishijwe n'ibyavuye mu nama, niko nawe nyine yavuze ati byose ntibyageze neza ariko umuravye ingene yarakeye n'ingene yashikiriza ibyavuyemo. Dufate nka kurya tweze kuba tubivuga ku ngene yavuze ati nk'inyungu za inyungu reka mbe ndazifeke hampande nk'imico migenzo ibyo yita values za Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzigeze ko twaramenyesheje nka perezida mugenzi wacu yuko ari ikintu twebwe tutaharira ko n'ikintu kiri mu maraso yacu ngo kiri muri DNA. Iyi mvugo nk'iyo irerekana ko aba yisanzuye, ariko ni nk'ikimenyetso cy'uko asubira kwibutsa umwe ariko avugana ati twebwe kubera ari ibiharuro dukurara ingene twumvira icyo tuvuga ku gihugu cy'u Burusiya kubera niko tubayeho. Ariko mvuga rero ntiyari yarashoboye kwiha ako kajya kuvuga yisanzuye, rimwe cyerekana ko yazose yanezerewe. Nubwo bishika hari aho yavuze ati twavuga ko byo twabyumvikanye ko tujya twavuze shingene batumvikanye ku bijyanye n'ibikorewa muri Belarusi n'icuruzi bwokora, ati yumvise igituma twebwe dufise amakenga kuri icyo arumva yuko bijanye n'abacagira ati nuko bizogenda bazobyifata abo muri Belarus. Harimo n'ikindi cerekana ariko nako ngomba kuvuga yuko yari yanejerejwe yari akeye avuye muri iyo nama muri uwo mubonano, cerekana yuko yari ashimye cyane yishimiye tanzavuyemo ukuntu hageze ku kwerekana ingaruka zova kuri hamwe Uburusiya bwifashe imenemegwe ibimwe bimwe bavuganye dufate nko mu bibano n'ibihugu yo mu buri hagati Middle East yaravuze ku bijyanye na Siriya aravuga ku bijyanye na Iran na Afghanistan ariko aravuga ko bavuganye ingene yamubwiye ko uguriza ijisho ku rw'iterabwoba yohava isubira kunaga muri Afghanistan yaragize ati nibaza ko hamwe isubira kunaga iyo mu rw'iterabwoba Leta Zunze Ubumwe zoba baragusumba Uburusiya nacishamwo navuga na bityo by'ibirwanisho nyanganda Irani ikagerageza gukora ati tubirabire hamwe muri make nk'uko reka ndabivuga nti uravye amajambo yaba yakoreje mu kwivugana n'ingene yaba yifashe yisanzuye nubwo bitoba byageze neza ijana ku ijana urabona ko ari uwari yabinezererewe ikatabyibutsa n'imyiteguro y'inama ingene wari wagenze nibyo y'abakuru b'ibihugu batavuga y'imihe umwe bahura baba bafite abasigurira indimi ariko naho usanga baba bajanye n'abafasha bashikirana n'imigenderanire n'iki abantu bari bashinze ijisho bari babonye ukugene mushinga na Joe Biden yari yasabye imbere y'inama ati jewe nkeneye ko tubonana amaso mu yandi atawe atawe duciye ko urumva rero ko ibyo yari yifuje mu ntango byibonekeza kuri Adeni yashikije ibyavuye mu nama ariko byagenze abigende arinda kuba yashoboye kwereka mugenzi we yuko umugani wiwe Leta Zunze Ubumwe zagarutse ku rubuga mpuzamahanga mu kuvuga zagarutse ibyo cyagihagarara
muri make naho ku byerekeye urabye nako navuga urabye ibintu by'imvugo urabye Putin mu kiganiro yatanze ko niwe yatangiye gutanga ikiganiro guha ikiganiro abamenyeshamakuru nyuma yuko abonanye na Perezida Biden muri make ufashe ukaraba uko Putin yari ameze igihe yashikiriza kirya kiganiro yakiganira abamenyeshamakuru wabibonye gute
Ingene murakoze ikibazo cyiza cyane umuntu asanzwe azi Perezida Putin ingene avuga ingene yifata ariko aravuga abona ko umuntu yavuga ati ni wa wundi n'umuntu asa n'uvuga ijwi ritonya mugabo rikakarenda rivuge gutyo abazi kuraba imvugo barangwa n'abantu babifashe umurage mu maso aba yicaye abahagaze Putin mu kwishura ibibazo cy'amushikira ijambo hari aho nta kujya kwezu wabona ko ashanye naho yaba ari kavuga ibisanzwe bitaze ibisaba ingufu ahagaze waramubona ko ahagaze yishyigikiye abantu bamuratse kujya ku ntu Joe Biden avuga asanga amaboko aterura amaboko yerekana umuntu aba ari yisanzuye ariko wagereranya na Putine wari ahagaze nk'uri kuri korido garde mu gisirikare aho niyo adafunze ingumu na rya gishobora navuga nti muri make birerekana yuko niko twariho gushyigihangane niko niyo mu mvugo yiwe yarerekanye ko yashoboye guhangana n'uwo bariko baravugana kugira ngo bari yamugende n'uwo bahuriye uduhinganzira ariko ngira ngo namba ari kubera kuryana ntaryo yaba ariko yishura ku bineguro binaka cyangwa ibinaka Leta Zunze Ubumwe zamubariye warabona ko afise inyifa ati ufise icyo ariko arakingira ni ukuvuga uwemenga uwuziga ko hava mu guhungabanya cyangwa yatwe guhungabanya kuko yerekana ati ndi hano ndacahagaze ndacenda
nawe mushinga ntahe Frederic bamvuga inyumvira ku banebagura Perezida Biden bavuga ko kuba yasavye ijya nama ariwe yayisavye kubahura na Putin byerekana ko menga Amerika yigenjeje buhoro yerekanye ingufu nke bakanavuga nuko kuba yabonanye na Putin yahaye akaryo Putin kukwerekana ko we n'Uburusiya gifise igihagararo gikomeye ku isi ko ibintu nk'ibyo bimunezereza kugira yerekane ko Uburusiya ari igihugu cy'igihangange abavuga gutyo we ubabona gute
bavuga ko ari kwihenda burya Perezida Biden yagize ubwenge budasanzwe kubera ko yarasokoroje ibintu bitari bike uyo Perezida Putin bwa mbere Putin yabarambaje bati wewe ati giye wigira kubona na Perezida Biden ari vice Perezida ashiriye muri Maison Blanche yavuze ati nabonye umuntu atamutima uboneka afise mu maso umuntu mubi hanyuma bamubajije Putin avuga ati nibisanzwe ariko icyatangaje ni ingende Putin yavuze akavuga Joe Biden avuze ati ni umuntu afise ubwenge ni umuntu azi ibintu byinshi kandi afise urambe mu kazi ka politiki ariko arakora arabizi ibintu bihambaye cyane kugira abantu batangwiye kuganira urumva rero aravuze ati sinkeneye wundi muntu aza hagati yacu nkeneye ko tubonana turi babiri numva kamuvamwo nanjye ndamubwira icyo niyumvira burya n'ibintu bikomeye cyane kandi urumva haravuyemo ibintu biboneka kibazo kijanye na Ravani apfunzwe abishyira mu byerekeye guca kubiri n'agateka kazi na muntu Putin yaravuze ati akereye kurya muntu yaciye kubiri n'amategeko abwirwa guhanwa kandi kubyerekeye kudakurikiza akateka kazina muntu yavuze ati muri Amerika burya nta bantu bapfayo baratsa kandi byinshi abantu bararaswa ari benshi ati rero ntacyo muza kutwigisha ngarumva aravuga ati reka kumva ibyigwa nanjye igihugu cyane ndacibonera hanyuma ariko ikintu cyavuyemo nyamukuru ni iki kijyanye nuko ababaserukira bagiye gusubira mu banga yabo bari barirukanywe urumva iyo ni intambwe burya mu bihugu byose ikintu cya mbere kizokwereka ko imigenderano itanguye gutunganuka mu kibuno kuko ni igihe batanguye kurungikanira ababaserukira iyo ni intambwe ya mbere ibisigaye birahita bigakurikira hanyuma ikindi ndavuga nti umuntu yoshobora gushyira ku muzirikanyi neza nuko bamubajije ati mbega muzogenderanira uzoja muri Amerika cyangwa nawe aje hariya i Kremlin uwamwishuye ati jewe ntaho nzoja ati kuko ntiyantumiye ati kandi nawe nyine ntazoze sinamutumiye urumva biba bisigura biti iyo ntambwe ntiturayigera ko reka dutangure intambwe ishoboka yuko kurungikiranira abaduserukira nitwabona bigenda neza niyo tuzobishyika kuri icyo bisigura rero nkavuga nti ahanini ahanini ndaboneka neza yuko n'intambwe kandi nakwariye nti burya abanyamerika barakeneye abarusiya kuri iki kibazo cyane cyane cy'umutekano abarusiya ntibagende mu ruhande rw'abashinwa ahubwo bagume mu ruhande rw'abanyaburaya mu ruhande rw'amerika baza ko ari ikintu gikomeye cyane ngaho
kubona abo bategetsi uko ari babiri batangaje ko atamishamirano atakurabana nabi kwabaye hagati yabo abantu bari biteze ko barabana ayingwe imbere y'amakungu imbere y'amakamera kubona baremera ati naho ari byinshi tutahuriye ko kugende twavuganye uko ibintu biri uko umuntu abibona ku ruhande rwiwe atakurabana nabi nibyo
ni kintu gihambaye cyane rega bose baravyivugiye cyo narakurikiye iyi nama yaciye agirisha abamenyesha makuru baramubajije ibibazo byose kandi yabishuye atashavu neza n'urupfasoni geranije ingene uyu perezida mwahorana yahora yishura abanyamakuru uyundi uyu Putine yarishuye mu rupfasoni neza kandi arishura ibibazo byose no kuvuga birahumuriza kandi ni intambwe ereka n'umushobora guhura umunsi wa mbere ngo muce mwumvikana byose ntibibaho kubera ko abarusi barafite inyungu zabo abanyamerika barafite inyungu zabo ikintu kibatandukanya cyane aricyo kiratandukanya na Amerika n'abashinwa ikibazo kijyanye na demokarasi ikibazo kijyanye n'agateka kazina muntu ibyo bibazo mu bisanzwe bituma hataboneka neza imigenderanire myiza hagati y'abanyamerika n'abarusiya mugabo hambavu y'ibyo hari ibibazo byerekeye ubudandaji hari ibibazo byerekeye umutekano ibyo bibazo bakuruza rero kubiraba kugira ngo abarusiya ntibegamire abashinwa
yego reka tubaze Emmanuel naho ku byerekeye kuba bumvikanye gushiraho umugwi uzo kwihweza ugakurikirana ikibazo c'ibyo bitero bikogwa hakoreshejwe ibyuma nyabwonko Perezida Biden na Amerika bagirije ko ibitero byinshi byagizwe ku bisata bikomakomeye by'ubutunzi bw'igihugu nk'igisata cy'ibitoro igisata gihingura inyama ngaha muri Amerika ko babyegetse ku Burusiya bavuga ko iyo migwi inkozi z'ikibiya bikoze ikorera mu Burusiya ndashobora gukorera mu Burusiya leta itabizi kuba bumvikanye kuzokorana kuri icyo kibazo kandi ruhande rumwe rwagereza urundi ko arirwo rukora ibyo bitero kizoba ikibazo cyoroshye kuri mwebwe Emmanuel
ariko nico mvuga ku bene kizokora cyangwa kitazokora nico bico mvuga ku bene harimo agatwenza rero ni ukubona nk'uko mwarimo bivuze ati bigire kuba byagirira ibyo bitero byo mu mashini nyabwonko Uburusiya hanyuma ariko umurwi w'udodo bikurikirana ngo birangira ukabuzokorwa na leta zunze ubumwe hamwe n'ubwo Burusiya ni ikimenyetso ku bwanje cyo kugene imigenderanire hagati y'ibihugu yama igenda umenga ifise ingero zibiri cyangwa zitatu ariho ibyo tubona cyangwa dusoma ibyabaye hagati y'ababiserukira cyangwa ababirongoye hakaba n'ibindi biri inyuma cyangwa munsi mutabona kandi bitama bitumberanye n'ibyo hejuru kuko nubwo nk'uko dusanzwe tubikurikirana Uburusiya bwamye butera ibyatsi buhakana ko atana kimwe bwigeze bukora ku bijyanye no kwiba ayo makuru gusa umugo rusaku muri leta zunze ubumwe n'ahandi hamaze kubaho uwo mwumvikano uko bazobikorera hamwe haba harimwo ikimenyetso cy'uko babyanka babyemera bemeye ko bashobora kuba bifisemo uruhara ntibabyemeye niko ntibabivuga agira ati twebwe ariko gifise ico bisigura kubera ubundi ariko bira bakiti ibyo bizoraba abo bibangamiye canke bizoraba abo bagiye byazanaye ico cari kijanye n'iyo ntangamara ko bizokoroha rero canke bikaguma ni kimwe nk'uko mwabivuze neza nk'uko mwabyibukije ni kimwe mu byo bumvikanye ko hanyuma gukorana kuri izo nzego z'ubuhinga bwo gusuma urusaku cooperation technique ni kimwe mu migenderanire n'ibihugu ingene bizojana no kugene izindi ngero zo gukorana hagati y'ibihugu bibiri bizoba ziriko ziragenda nkako nkabo bashinga ntabe bamukinyumvira bakora indi migenderanire mpuzamakungu babikora baba bazi biraza ingene hagera igihe igihugu kinaka kigahesha kuri ubu imvugo yahora ikoreshwa mu gutuma urutoki mu kunebagura dufate nk'agateka ka muntu cyangwa ntwayitabire mu gihugu kinaka kubera bafite icyo baziga ko bagira bati tukabataza ngaha hari icyo dutakaza hariya bizoshoboka rero yuko usanga bakinye umukino nk'uwo utyo bagahitamo hehe hoba ishimikiro na hehe hoba ariho bakora biboneka kandi bizwi bica gituma ngaruka tukoneza ko ari ikintu gikomeye gisanzwe kizi kiranga ubutane ubushane buri hagati ya Leta Zunze Ubumwe n'ibihugu bigendera ku mwidegenzi ku ruhande rumwe hamwe n'Ubushinwa dufate n'Uburusiya ku rundi ruhande kuri kujya kuntu umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe yagarutse ku Banyamerika bafungiwe mu Burusiya ni kimwe kuri ubu nk'abafise ibyo bakurikirana ibi bita les macro umuntu ashobora guca akurikirana ingene nka utuntu birateye isoni kuko sinavuga ngo utuntu duto duto mugabo abantu babiri bazokomeza baboneka cyangwa bataboneka mu nyandiko zijyanye n'imigenderanire y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe dufata umuntu akakurikirana monitoring y'ibyandikwa cyangwa ibivugwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amakungu y'Uburusiya cyangwa Leta Zunze Ubumwe ico nico ariko ndatanga cyangwa umuntu akaraga ingene babandanije bagira icyo bavuga kuri za ntara za Ukraine cyangwa kuri ibihugu bibanye gutyo umuntu ashobora guca ahatora urugeza ati bahevye inganda ya gatatu kugira ngo barye umuzungu wa kabiri ku byerekeye dufate gucunga urusaku tutakaza amakuru muri ibyo yibagiye urusaku mu mashini ya bwonko ni icyo nico nabivuga ko ariko bivuga ko bizogira icyo bisana bizo ukunda canke kugorana bifite icyo bipfana cyane n'ingene ibihugu bibiri bizoshyira mu ngiro izo zumvikane bizoba bishimikiye kugene
bahisemo aruta handi. Ego. Na Frederic bamvuga inyumvira kuba President Biden yavuze ko America iruza gutora aho bishobora gukorana ku nyungu z'impande zose ko yarabivuze umwe mu bamenyesha makuru igihe yatanga ikiganiro President Biden amwajeje ko afitiye icyizere President Putin yavuze ati si byerekeye icyizere ikibazo nyamukuru ni ibyerekeye inyungu uruhande rwose ruharanira rugwanira muri baza ko ngo mugisata kijanye n'ibyo bigwanisha uruhu nyanganda bumvikanye ko bazogerageza kubigabanya ko ari kimwe mu bice bashobora gukorana bikagirira akamaro ivyo bihugu byombi n'amakungu kubijanye n'ibigwanisha uruhu nyanganda
ikibazo gihambaye cyane muri ibintu by'imigenderanire n'ibihagati y'ibihugu mu bisanzwe ni inyungu z'igihugu kanaka zituma haba ibigenderanire cyangwa haba ibiganiro hagati y'ibyo bihugu kubera ko murinze mujya kuganira wowe uba ufise icuronderayo nabisiguye neza president Joe Biden arafise icarondera hariya mu Barusiya n'ibijanye n'ubudandaji babwirizwa kumvikana icyo kintu kandi wumvise ni cyber attack bijanye n'ibintu by'ubutanda by'ubutunzi bw'igihugu urumva ko hariho ingwano hagati n'indabu wa mbere cyangwa atabawe wa mbere basi inda twokinjiranira gute sindakononere nawe ntunyononere icyo ni ikintu gihambaye cyane nibaza ko bashyitse ku ikindi nacyo cyo kumva mu bisanzwe n'iki kijanye n'umutekano by'amamisire hagati y'Uburusiya na Amerika naha nyene n'abantu babiri basa n'ababangabanganwa bamwe bashaka bati ntuduge undi ati ntuduge iyo batanguye kuvuga bati ntukore ibigwanisho ni ukuvuga izo mpande zibiri zirumvikana zigashyiraho abantu baza barakurikira ku munsi yuko ibyo baba barasezeranye bariko birakurikizwa cyane bitakurikizwa ukurumva ingorane ni uko umwe ashaka kuba uwa mbere undi nawe agashaka kuba uwa mbere umwe abaye uwa mbere bigatera amakingo y'undi acyasigara rero yuko bavuga bati ibyo kuri kurakora ndabikurikira nawe turi byo kuri kandi ndabikurikira reka twumvikane tugeza aha rero niyo haca haza rero aya masezerano izi mvugo ziba zifite ubwo turi ko turumva kandi zishobora kuzobyara amasezerano igihe y'imirwe y'abashiraho yo kwiga mwene bibazo izumvikana itumvikanye sokuba ko bizaba biheze izobandanya hashira kwa mwene namwe n'izinama z'abakuru bihugu gushikaho bazi barabe ingene bohamahoro yise kukurumba ibi hariho ubu hariho n'ise kuko hamwe Burusiya bogwana n'abanyamerika n'isi yaonera nico gituma rero yabaryo afise ibanga rikomeye kukuza baraje inama kujya rero president Joe Biden yagize guhura n'urya muntu nibaza ko ari kintu abantu batogaya ikintu gitambaye cyane kandi kunyungu z'abanyamerika no kunyungu z'isi nyene.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Isanga aho turi kumwe n'abatumire bacu umushingantahe Frederic Mpamvu Inyumvira muhinga mu byerekeye migenderanire y'ibihugu akaba yigeze kubicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Emmanuel Nkurunziza umuhinga w'imvugo ari mu gisagara cya Toronto muri Canada. Turiko tuvuga ku rugendo rwa mbere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarangije ku munsi wa gatatu mu karere k'Iburaya akaba yarangirije kuri uwo munsi mu nama yamuhuje na Perezida w'Urusiya Vladimir Putin. Reka tuze mu karere ka Afrika twavuze imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburaya inama na Putin imigenderanire hagati y'ibihugu by'ibihangange Burusiya na Amerika Ushinwa na Amerika n'ibibazo bafitaniye muri ibyo byose Afrika ihagaze he Perezida Biden igihe yashika ku butegetsi yatangaje ko azosubira kwiyemeza kubyerekeye kugiranira imigenderanire na Afrika no gukomeza imigenderanire hagati ya Afrika no mu bisata bitandukanye bya politiki umutekano n'ubudandaji nze kumushinga naye bamvuga inyumvira kuba Perezida Biden wahanganye n'ibyo bibazo byinshi bya bibazo byo mu makungu ibyo byerekeye Burusiya byerekeye Bushinwa ikamwe n'ibibazo asanganywe hagati mu gihugu ciwe bibazo bya politiki aho ahanganye nawo mu mugambwe wa Republican mu namashinga amateka na nkengu amateka biko bimugora ku migambi iwe ashaka kwirengana muri baza ko ivyo bibazo byose bishobora gutuma asamara cyangwa afatwa n'ivyo bibazo ntiyibuke uwo muhango yatanze gusubira gukomeza imigenderanire na Afrika mubibona gute
umukuru w'igihugu yaje ku butegetsi arashikiriza imigambi yiwe ariko uko ayishikirije siko irangura ngombwa kuko amaze gushikaho araheza karaba ibimushokera ivyo zimbere y'ibindi ivyo kurikira urabitondekanije neza uri ikintu cy'ambere president Joe Biden afise ni kunga abanyamerika na cyane cyane muri ibi bihe bafise ibibazo byinshi byatewe n'intwaro yari iheze cyane cyane cya kabiri ni ibibazo yarafitanye n'abanyaburaya arimo aragerageza kuraba ingene yotera intambwe mu kurondera usubiza aho Amerika yari igeze kuko yasubiye inyuma nibi rero migenderanire nziza kugiranira n'Ubushinwa n'Abarusiya cyo bituma rero Afurika icyo kibanza gito muri iyo migambi ya President Joe Biden kubera ko abafise ibintu byinshi cyane bimuhanze ku buryo icyo kibazo cy'iwacu gishobora gusa n'igisubira inyuma kubera ko ahanzwe na byinshi ntangeka de burabye rero bimaze kuba ikiyayemeye cy'imiti ni ntambwe ariko urumva ibibazo muri Afrika bihari hari ibibazo bya demokarasi biboneka hari ibibazo by'agateka kazi na muntu biboneka hari ibibazo by'ubutunzi ku buryo biboneka mu bisanzwe igari azovye to tukaronka umuti sindabizi mugabo ndabona ko mu bisanzwe muri Afrika yari kibazo kidasanzwe
nawe Emmanuel icyo kibazo nyene ukibona gute Afrika muri ibyo byose ihagaze he kubijanye na leta ya Biden iyo mihango yari yatanze bazo ahanganye navyo mu mahanga no hagati mu gihugu
ego abanyafrika ahambere icambere bari bakwiye kubona ni kugene umwanya bafashe na kumwanya batatarashwe n'ikingahe bijye bihangana bizi ari kubirabonana gutyo bigaca bituma icambere ngo cabagira batabitunganiriza ibyabo kuri shoboka kuko birazwi hari ibyo badashobora kwitunganiriza ariko nshiye nengera kuri ico ntambonera n'akagoro n'abandi ibihugu bimwe n'intwaro zimwe zihaye zirakoporora ibihugu rutura nk'Uburusiya bishimikije yuko mu migenderanire y'Uburusiya n'amakungu yandi na cyane cyane leta zunze ubumwe n'ibihugu byo mu rengero bigendera ku mwitekerezo bagira bati twebwe ico mutubwira cyose kigo kirabi wacu turi igihugu cigenga iyo ni politique interne turamaze kwibona mbere n'ubihugu cy'u Burundi uyo muntu ntibabira kwivuga yuko iyo mvugo yo kuvuga ati twebwe ibyo mutunegura kuri agateka ka muntu bishwa ntibamenye baroye iyo ni kwizina interne yibera mu gihugu wacu twaripfukiye ntawe turanga ngatinya rero canke nako nkaboneraho kuvuga nti icyo ni kimwe mu nkurikizi zihambaye kandi ushaka kuvuga ati mu nkurikizi mbi bamwe sivuze ko amaleta yose bahakwa kugendera ko canke gushyigikira ko bandanye babikoresha nk'uko bibonekeje bikakorwa ubwa kabiri ingene ivyo bihugu bibiri vy'ibihangange bigitaho canke bititaho imigenderanire yabe na Afrika kubera ibikorwa ngenderwako amapriorities yo mu bihugu byabo yifashe birashobora gutuma hari ingaruka ninenya mu butunzi nyene canke no mu bikorwa bya misi yose intwari ibereye ikanagatera kamuntu nk'uko nabo bivuga hagati mu bihugu bya Afrika mbere nyazafa kwiyemeza ibihumbi mirongo ibiri na cumi na gatandatu na cumi n'indwi yabaye inama y'Uburusiya igahurira n'ibihugu bya Afrika twarabonye bimwe bimwe ingene byakirwa cyangwa ingene bimwe bimwe mu bihugu bishikiriza ingene bivuga byakiriye iyo nama ingene Uburusiya nabwo busigaye bugira buti tugomba tubonane n'abanyafurika ngo dufate kuri Zahitiye mu Bufaransa fatiye ku mu karere umukuru w'igihugu nakurikiranye ico gihe yari nk'uwa Uganda ariko arasigura ko mu byo baharibiye nako bavuganye negotiation n'Abarusiya umukuru w'Uburusiya harimo ibyo kugura indege za gisirikare akamenyesha ati hari ibigwanisho kanaka bahimira kutugurana hakaba n'ibindi udatanga yabona batatu batora yari kavuga ico gihe indege za Sukhoi sindi umuhinga mu bya gisirikare ariko iyo umukuru w'igihugu gifise ubutunzi bubaye bahaye cyangwa butisonoreje cyane amaze gushyira priorite amaze gushyira ishimikiro rufate ku bigwanisho kanaka kuri ubu yaje kubisaba nakaba ndiko ndatanga mu Burayi cyangwa muri Amerika bari kugira bati twe twibaza ko ari byo gukoresha amahera twa kuguranye byo zari gutangura kubaka ibitaro cyangwa amashuri ibyo byose nari ko mvuga ko bifise icyo bipfana n'ingene dufate ko umubonano wa Joe Biden na Vladimir Putin wagenze ku kibanza baha cyangwa icyo batahaye Afurika bishobora kugira ingaruka ku migenderanire n'akandi karorero ku mpano y'ibihugu bya Afurika hagati mu bihugu n'akandi karorero ntafatira ko ni ukuntu Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe banyarukije gusubira ku kwemera ko bazorumbika ababaserukira mu bihugu byabo bibiri umuntu acaye bagati ati ndewe uyu munsi yaba ari Leta Zunze Ubumwe zasubiranyemo n'Uburundi canke Uburusiya bwasubiranyemo n'Uburundi cari kuza ku rutonde hejuru y'urutonde y'ibikorwa niko karorero kuko wumva umuntu acafatiraho abahaye nk'ibyobona tugira dukwiza imyaka ingahe nk'akarorero mu Burundi atagira ubuserukira muri Canada ariko Canada barajya bakaryama ndeka mbere umenga n'ubaheruka kugera numenga azobwe muri Leta Zunze Ubumwe na Karolina ko ndavuga nti izoba icitegererezo ca bamwe mu barongo ibihugu bya Afurika kugira babone yuko ati bwa bundi hari ico tumaze n'ico tutamaze turashobora kwicana turashobora gufunga abanyagihugu bacu tukabatoteza tubakora politike cyangwa ubwoko cyagira icami bagacasubiramo na yambugo bati twebwe twari kukinya diskuri de souverainiste n'ico nari ko ndavuga gishobora kubikiza
mu kurangiza mushinga ntawe Frederic bamvuga inyumvira abavuga ko umuntu arabye uko isi ihagaze ubu cyane cyane hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange tuba ariko turavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa n'Uburusiya baravuga ko uko isi ihagaze ubu ari ingwano ari intambara hagati y'ibihugu n'intwaro zigendera kuri demokarasi zikagendera no kumwidegembyo n'iyubahirizwa ry'agateka ka muntu n'intwaro z'igitugu muri zo ntwaro abo bantu bavuga gutyo bakavuga ko kuba uko buraduga cyane kandi ari igihugu kigendera ku gitugu naho gifite ubutunzi bukomeye n'ubuhinga bwa none muri iyo ntambara niko mubibona mubona ari uruhe ruhande ruzotsinda mubona ari ibihe ngaruka bizogira ku bindi bihugu byo kwisubira karorero kuri ibyo bihugu by'ibihangano
iyo ngwani iriho mu by'ukuri iyo ngwani iriho uzoyitsinda iyo menyekano icyari nuko bose bari korala bingene Afrika yobaja inyuma igihe abanyamerika bariko baragira iyo migambi agiye kudondagura abashinwa bo ni bari muri Afrika barimo barimba ubutare barimo baragira utunaturiya barimo barubakisha amabarabara bariko barubaka inyubako z'abakuru b'ibihugu urumva niho bari barimo barakora udukorwa ku buryo bifuza ko Afrika yokwegamira Ubushinwa n'Uburusiya kuko icyo bahurira ku Bushinwa n'Uburusiya ni iyo ntwaro ya demokarasi baterekwa cyane n'ibijyanye no gusozera agati y'akazina muntu icyo barabihurira muri Afurika rero cabasanga biborohera kujyayo kubera ko abakuru b'ibihugu benshi bo muri Afurika ku izina ngo ry'uko bikukiye kuko harimo abavuga Emmanuel usanga ikibazo ari uko ibyagati y'akazina muntu bo bavuga bati baracyari muri wa mugambi umwe bashaka kwaba umugambi umwe utwara kandi ntibave ku butegetsi bagasazira ko ariko ni kuvuga ibemera ko haba abantu baza kuvuga izindi ndimi bigatidahuye n'izabo no kuvuga rero ababita ngo nabasi babo arabanyagihugu babo batavuga rumwe nabo barabica barabapfunga barabatoteza ugasanga rero ikibazo gicakiba uko Burusiya bubikora uko Bushinwa bubikora niko n'abanyafrika babikora urumva rero bahuriye aho nibyo bariko barabafasha Leta Zunze Ubumwe zigeza kugira akandi kikoro kadasanzwe kurya ngo ibyo bihugu bya Afrika ntibyegamire biriya bihugu bidasanzwe bikurikiza intwaro ya demokarasi intwaro isonera agateka kazi na muntu
murakoze cyane barabatumire umushinga na Frederic bamvuga inyumvira muhinga mu byerekeye imigenderanire y'ibihugu akaba yigeze kubicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Brussels mu Bubiligi Emmanuel Nkurunziza muhinga w'imvugo ari mu gisagara cya Toronto muri Canada turako turavuga ku rugendo rwa mbere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagize mu karere k'Iburaya aho yagiye mu nama y'ibihugu bigize umugwi G7 akajana no mu nama y'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN akarangiza urwo rugendo kuwa gatatu n'umubonano na Perezida wa Burusiya Vladimir Putin ndabashimiye batumire murakoze cyane ndabashimiye cyane
murakoze